VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ku rubuga rwa internet. Twumvikana kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Abanywanyi bishyaka FNL riyoborwa na Agathon Rwasa akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi bamaze iminsi batabwa muri yombi. Benshi muri bo bagirizwa gukora inama zitemewe n'amategeko. Benshi muri abo banywanyi bo bavuga ko iryo ari itotezwa bariko bagirirwa. Mu cyumweru gishize abanywanyi 11 ba Agathon Rwasa bo muri komine Nyanza Lake intara ya Makamba barafunzwe, nanone bagirizwa gukora inama itemewe n'amategeko. Aho bayoboke batanguye guhagarikwa kuwa mbere w'icyumweru gishize. Mu kwezi kwa 11 nanone twabagejeho amakuru avuga ko utwara umugambwe FNL yigenga ya Agathon Rwasa mu ntara ya Muramvya aho ni hagati mu gihugu n'utwara uwo mugambwe muri komine Mbuye muri iyo ntara bafunzwe n'inzego za polisi i Muramvya. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize abanywanyi batanu b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bafungiwe mu gasho ka komine Busoni bafatiwe ku mutumba wa Munyinya muri zomi ya Mukerwa muri komine Busoni. Bafashwe baregwa gukora inama inzego z'ibanze zivuga ko itemewe n'amategeko. Muri uko kwezi kwa gatandatu Agathon Rwasa ubwe yabujijwe gukoresha inama n'abayoboke be mu ntara ya Karusi. Mu kwezi kwa gatanu Bwana Rwasa nanone yangiwe gukoresha indi nama mu ntara ya Cibitoke. Mu kwezi kwa gatandatu abandi banywanyi b'umugambwe FNL ishami rya Rwasa bagera kuri 16 bafungiwe mu gasho ka komine Busoni. Muri bo harimo n'uyoboye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo n'umukuru wa FNL ya Rwasa mu karere ka Bweru Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo, Muyinga na Cyankuzo. Icyo gihe umuyobozi wa polisi mu Kirundo yavuze ko bafashwe bakora inama itemewe n'amategeko. Ayo namwe mu makuru twagiye tubagezaho ajyanye n'abanywanyi b'ishyaka FNL riyobowe na Agathon Rwasa bafunzwe abandi bagahohoterwa. Ni mu gihe kandi umuyobozi w'iryo shyaka Agathon Rwasa akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nawe akomeje kuvuga ko umutekano we ubangamiwe. Agathon Rwasa niwe mutumirwa wacu uyu munsi mu kiganiro muri sanga. Bwana Rwasa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze kuba mwadutumiye.
Yego, dukurikije iyo mibare ngiye ntanga y'amakuru twagiye tugezwaho n'abanyamakuru bacu bakorera mu Burundi igaragaza uburyo bamwe mu bayoboke bawe bakomeje gufungwa abandi bagahoterwa, ibintu byifashe gute? Murakora iki kugira ngo icyo kibazo kibonerwe umuti wowe nk'umuyobozi w'ishyaka FNL?
Ubwa mbere na mbere novuga nti igikenewe nuko abatware bumva yuko Burundi ari ubwa barundi bose, abari mu mugambwe CNDD-FDD, abadi mu migambwe yindi, abatari mu migambwe kuko u Burundi buzwi nk'u Burundi imigambwe itarabaho ushobora kuzokwitwa u Burundi atamigambwe iriho ikiri ngombwa rero nuko ubwambere tutahura yuko abarundi tugomba kugira uburenganzira bungana ikigira kabiri nuko tugomba gutahura yuko kugira ngo iki gihugu cacu gishobore gutera imbere nuko ugize amahirwe yo kurongora abandi ataba yo kwitiranya umugambwe ngo awitiranye n'igihugu kuri ubwo agashaka yuko abari bo bose bagira ico baterereye mu kubaka kino gihugu cacu c'u Burundi ndavuga gutya kubera iki usanga uno munsi hari abantu usanga bafite ingendo yo kubona ko utari mu mugambwe kumenga nta burenganzira ufise bwo kwiyumvira ku buzima bw'igihugu ariko sibyo ubuzima bw'igihugu bwega buri munyagihugu uwo ari we wese yaba mu mugambwe canke atawo mugambwe yaba umwana canke umusaza yaba ukiri muto canke umuntu akuze ibyo rero ni ibintu uvuga nti numushinge iyo ubuze usanga ibintu bica bigenda bigorana kuba rero nkuko mwabivuze uno munsi usanga hari ukuburabuza bamwe n'ukorohereza abandi ibyo ntibiteza ntibiteza iteka cyane igihugu mwavuze ku byabaye muri Cibitoke Karuzi kumbura aho ngira icyo ndabivuze ho gatoyi meze n'ukosora sinagiyeyo nk'umu FNL cyanye nko muri mizero abarundi nagiyeyo nk'umushinga amateka kandi bwirizwa shingiro naryo ryemera yuko umushinga amateka ntaserukira umugambwe naserukira ubwoko naserukira idini aserukira abarundi bose mu gifaransa bavuga yuko ni manda nationale nokuvuga ko nshobora kubonana n'umurundi uwo ariwe wese ari hose nkumva ibibazo byiwe nkabijyana aho umbwirizo kubijyana kuko ni inama nshinga amateka y'igihugu si inama nshinga amateka y'imigambwe cyangwa y'uburere icyo rero novuga ni hariho ukuntu hariho bamwe bamwe usanga bagomba gukoresha ububasha cyangwa igihagararo bafise ukutariko ibyo mwavuze by'agatotezo karahari abantu kuko barafise uburenganzira bwo kugenderanira abantu barafise uburenganzira bwo gutembera abantu barafise uburenganzira no kuvugana ku bibazo by'ubuzima bw'igihugu ubwo n'uburenganzira atamuntu yurinda kuza kugusabira uruhusha buriho niko kamere y'umuntu imeze ko rero abantu bahura bibere mu kabare ko basangira gacupa ngo umwe ko mutari mu mugambwe kanaka mwese muri mu makosa muri ko mugira inama guhishwa ako yo wumva gukora inama guhishwa ukayikorera mu kabare abantu binjiramo bagasohoka uko bashatse ufite amafaranga wese aza akagunwa icanwa cyanye ikindi kintu yo bashaka aho hantu rero ningorane imakambi byashitse abantu bagiye kuramutsa umuntu yabuze amahasa nuko kumbure bari basanganywe kuvugana ibyo bari basanzwe bazinanye n'uje nibintu byari bisanzwe cyane guca bagirizwa ngo bakoze inama ngo ngwitemewe n'amategeko ngo itazwe n'amategeko iyemewe n'amategeko ni iyihe igitazwe n'amategeko ni iyihe cye kubwanje inama iyo ari yose yoba iri kirigisha kugarariza inama iyo ari yose yoba iri kirigisha kugumuka iyo nama n'amategeko yoyemera mugabo abantu ko bovugana ingene biteza imbere abantu ukuntu ko bovugana ukuntu bagira igikorwa cyubafasha muri kazoza bashobora kwisununura iyo nama umuntu yisabira amategeko usaba uruhusha kwandi
ariko
bwana wawe wo bisabira uruhusha ndi
bwana president akenshi abo bantu bafatwa n'inzego z'igipolisi rimwe na rimwe bagafatwa n'inzego za leta iyo leta nawe irimo
leta nibyo nakubwiye hariho bamwe kumbure bakoresha ubutegetsi ukutariko none dufate wewe wagirije abantu yuko bari mu nama ntuzane icegeranyo cy'inama bariko barakora ntuzane programme y'ibyo bagomba kwihweza ubu koko atari kuhohotera umuntu atari kumurenganya urumva yuko aho hantu atari gikenye gusubira kurakoresha abantu bagiye kuramutsa umuntu afise ingorane yabuze umuntu canke yibarutse abantu bahuriye mu kabare bariko bari nwera agacupa ngo kubera atari umugambwe runaka ko bahuriye mu mugambwe wabo bari mu nama ako niwumva ko ari kurenza urugero mugabo rero aha rero muti ndi muri leta jeze ndi muri leta ndi mu nzego z'igihugu nibyo mugabo jewe sindi mu rwego shingwa ntwaro akandi naho nyene naho noba ndarurimo urwego shinga ntwaro nirufise uburenganzira bwo guhunyanga agateka ku wundi murundi ahubwo rugomba gukora ku buryo bwubahiriza bose abantu bose bakiyumva ko bisanzuye abantu bose bakumva yuko bahangana imbere y'amategeko nayo urwego shinga ntwaro mu gihe gukora mu ngendo yuko kugira umwana n'ikinono muri icyo gihe urumva yuko bizana uruhagarara mu bantu abantu bakama imitima itari mu gitereko cyayo bigatuma noneho abantu aho kwiyumvira iterambere urumva ko baba ariko biyumvira gucunga abandi bababurabuze ntagira ikintu na kimwe bakora nk'aho umenga ubuzima bw'igihugu iterambere ry'igihugu riri muri politiki gusa aho kuraba ati mbega kugira ngo ubutunzi bwisununure twokora iki twohinyanyura iki mu buryo bw'imiterere y'ubutegetsi twokora iki kugira ngo abantu noneho biyumvemo gusumba yuko bari mu gihugu gitekanye bashobore kugwiza umwimbu ushobore gutera imbere ibyo sibyo biraze ishinga rero mwene nabo bakora mwene nuko nuko ati hihitana naka burabuza naka ingaruka Uburundi buguma busubira inyuma mu by'ubutunzi buguma busubira inyuma mu by'iterambere
ese
naho naba ndi mu nzego ingendo mwene iyo jewe nyoranya nayo sishobora kuyishigikira
ese bwana prezida iyo uvuganye na bamwe muri abo bayobozi ukabagaragariza impungenge ufite ibibazo abayoboke b'ishyaka ryawe bahura nabyo ibisubizo uhabwa ni ibihe
inyishu zitangwa bivana n'uwo mubavuganye hari abusanga bumva kwiyongenda ko ariyo bereye kugira ngo berekane ko bakomeye kugira berekane ko bategeka urumva nk'uwo inyishu akwereka akubwira ati ahubwo ati nabo nafashe maze gufata abake ati bose nzobamarira mu munyororo bariho bavuga mwe nuko hariho n'uwabwiye umuntu ati ahubwo aho nzobona batatu bose nzoshira mu gasho urumva yuko mwenuyo mbega yoba tahura icyo ari cyo demokarasi sindabizi n'abandi rero kumbure baba bavuga bati yego ibyo uri kuravuga turabyumva ati mugabo iyo bipangirwa iyi ngingo zifatirwa twebwe ntituhashika abandi ugasanga barabahaye izo manza mwene izo umucamanza akaraba agasanga ni dosiye igaragara mugabo ati aha rero mugabo sindamufungura kuko bampaye amategeko y'uko abwiza kuvundira mu munyororo urumva rero si ukuvuga ngo bose barabishyigikiye ariko urumva yiganje ngo yimye izindi zibona niyo ngorane rero dufise kandi icyo ni igitsitaza kinini ya kuri demokarasi y'Uburundi
bwana Agathon Rwasa hari umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika witwa Nsengimana Nsengiyumva watwandikiye ku rubuga rwa Facebook agira ati mwiriwe neza mumbarize abo bayoboye FNL ko bemera bakaguma bemeza amategeko adakingira aho baserukira aho inyungu ni yahe kuba batoye subiza icyo kibazo
nibaza yuko yafashe ibintu mu kivunga yavuga ati hari itegeko iri niri twemeje byo gukandamiza uyu canyuriya aho yari kuba byo afashije kugira ngo nabandi bumve yuko hari byoshe gukosorwa kuba mu nama nshingamateka so kuvuga yuko abantu bicara kujya bavugane ku kibazo cy'imigambwe iminsi yose niko biri amategeko yamaza mu nama nshingamateka nibaza ko nta na hamwe turigira kuva jenshitseyo nta namwe haraza itegeko rijyanye n'ibyo by'imigambwe nta namwe haraza itegeko ryo kuvuga ngo uyu tumuburabuze ukucanye uyu tumuburabuze kuriya ngo hari umuntu ngo yagemeje uyo rero ndavuga nti kumbure byamugoye gatoyi mugabo kimwe yomenya nuko amategeko arashobora kubaho ari meza mugabo ingorane abayashira mu ngiro ukuntu bashira mu ngiro barashobora gutuma amategeko abantu bayumvira ko ari mabi kumbure nukubera ko keshi usanga no mu Burundi beshi nayo mategeko agenga igihugu igihugu kigendera ko usanga beshi atana yo bazi kuko kugeza uno munsi kandi nakanenge nta shaka ryigeze rigaragara ryo gushaka kugintwaro gushaka kwigisha amategeko abarundi ngo bayamenye idonido umuntu amenye uburenganzira bwiwe amenye imipaka y'uburenganzira bwiwe igarukirahe icyo ni gikogwa kibwirizwa gukogwa na gahaze mugabo ntiyagira umuntu avuga ngo muna amahinga amateka ngo n'amanyengu z'amateka gutwirwa turatora amategeko yo gukandamiza abanwanyi b'imigambwe ibyo sindabyemera sivyo na gatoya.
Bwana Rwasa, mu gihe aya makuru akomeje kuvugwa y'abayoboke bawe bakomeje gutabwa muri yombi, nawe ku giti cyawe wavuze ko umutekano wawe ubangamiwe gute?
Ibyo saka sese shoro muri kuko amakuru turayaronka hari abantu kumbure kumbo novuga zuko bumva yuko ubuzima buri muri politike gusa usanga igihe cyose barondera ukuntu bovuga demokrasi mugabo bagakora ibinyuranye na demokrasi. Demokrasi ni ukuvuga yuko hagomba kuba ihiganwa, kugira ngo rero habe ihiganwa nuko abantu bagira amahirwe amwe mu kuryitegurira no kurikora. Uyu munsi rero hano mwumva yuko babwira yuko hari imigambwe 40 n'ingahe iyo migambwe 40 n'iyindi ugiye kuraba cyendagenda hijya no hino rimwe na rimwe mu gihugu mora mbona idrapo ry'umugambwe wa president Nkurunziza nta magadrapo yindi migambwe je mbunze kubona bisigura ko imigambwe isigaye mu mpapuro ku rubuga atayiriyo.
Ariko icyo gihe abari bwana president abari ku butegetsi abari mu ishyaka CNDD-FDD bashobora kuvuga ko impamvu ayo madrapo atagaragara nuko mutagira abayoboke muri iyo mitumba.
Nibyo nyine nagomba kuvuga, icyo kirashoboka kuko hari imigambwe imwe natwe tuzi neza yuko ishobora kubireho kuva muri 1990 bwabo gushika no munsi itigeze n'umunsi numwe ivuga ngo iranatanze n'abakandida mu makomine ima hamaze kwa matora angana gute. Nukuvuga yuko ni migambwe yagumye mu kagwi gatoyi k'abantu baba barayishinze bwa kubera yaramaze kwandikwa ikaguma yitwa kwa imigambwe. Hariho abandi rero usanga imigambwe ari kuva ati irafise junja, iyo nayo ubutegetsi bwarakoze ku buryo imanyagurika. Muri iyo hariho FNL aho rero bakamamisi yose bashaka yuko imigambwe ikora ibyo CNDD-FDD ishaka, ari naje gituma baca barondera gutonesha abumva yuko bogira ingendo hamwe n'iyo. Nicyo gituma gushika no munsi FNL byananiranye yuko yiyunga, kuko igihe cyose kigeze ngo tugire intambwe yo kwiyunga baca baza bagashiramwo ibindi by'iwabo. Ariko baza kuraba bagasanga by'ukuri abitwa yuko bari muri FNL yemegwa n'ubutegetsi ni bake cyane, abari nyuma yanjye nabo ni benshi. Bakavuga bati rero ubu nta bandi rero bazohangana nabo kuko iyo yindi migambwe bisa nuko atayihari, abo nabo ku mugambwe ofisiyeri matwava bawutwaye mugabo bakaba bari hariya, reka rero tubatoteze duhereye no ku mukuru wabo. Iyo niyo logique rero iriho kuri bamwe, kuko hari abavuga bati bazotegeka gushika Yesu agarutse, hari abavuga ati n'imiburiburi Nkurunziza bwirizwa gutegeka gushika 35, ati rero bagomba gukora ibishoboka byose bigenda uko, abatabyemera bose bazomenya ingene babakenyurira. Ibyo rero urumva rero niyo mpamvu kumbure igihe cyose wumva ko hashobora kuba uruhagarara ukucanye kuriya. Mugabo je nkavuga nti uko ni ukudasoma neza ibihe bya politike Uburundi bugezemwo, kuko Uburundi bwo mu 60 sibwo Burundi bw'uyu munsi. Isi yo mu 60 siyo si uno munsi. Bari bakwiye kumenya yuko umutware agomba gutwarira bose, hanyuma agaha amahirwe bose yuko higanwa bagaserura ibyiyumviro byabo, abanyagihugu bakaronka uburenganzira bwo guhitamo ibyiyumviro bashimye, gutyo demokarasi igatera imbere, igihugu kigatekana, aho kwama mu ruhagarara byotuma noneho n'igihugu ntacyo gishobora gutera imbere kuko abantu batekanye baje ku mirimo bakagwiza umwimbu umwimbu gwiriye tukabona amafaranga tukabona mikoro yo kurangura imigambi itandukanye mugabo twama mu rugo ruhagarara abatware biyumvira ingene gusohoguma ku butegetsi n'ukuntu bozi birabandi n'ukuntu bababurabuza iterambere riracyari kure gukwenda.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Uyu munsi twatumiye umuyobozi wa FNL Agathon Rwasa, akaba ari n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Turimo turaganira ku makuru amaze iminsi avugwa y'abayoboke b'irishyaka bakomeje gutotezwa abandi bagafungwa. Kuri telefoni dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kubaza ibibazo bwana Rwasa. Jerome, mwiriwe neza?
Halo,
wiriwe Jerome?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndingishiha.
Ikibazo cyawe?
Kibazo ndamukize umutumire.
Arakumva.
Ndakora mukize.
Uwo mutama kwasa. Uwo mutama kwasa urate ingira ngo kumufatira abanywani biwe no kumutinya baramutinya. Kuko bwiwe nawe nyere mwiyo minsi narumvise yibika. Uko yari afuze uko yari abarimo barimo baramurondera.
Ikibazo cyawe Jerome?
Ikibazo nari mfise mpatwa mutumire kwasa none mwuko gutinya kwiwe mwuko kumutinya kwiwe ubagiye kufifata gute cyangwa abanywanyi biwe baguma bafatwa uko umunyagi huko muto muto wewe hamaze gufata indongozi ubwo umunyagi huko mutonya we watato hapa muvi nyuma kubera ubwoba none umunyagi huko mutonya we yomuhumuriza gute.
Urakoze cyane Jerome. Reka dufate na Desire, mwiriwe neza?
Yewe.
Uri he Desire?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubwa mbere ntangwe kuramutse mutumire.
Narakumva.
Ndakuramukije. Ama nagire. Ubwa mbere akirya mu nzego uwo mutumire nyene yari yasiguye yuko agiye kugira akingire abanywanyi biwe baguma bafatwa batotezwa. Ariko byagumye bibandanya n'ubu uye. Ubu ho ntibakimaranira n'imanza aho umuntu aburi umuntu bagaca bavuga ngo umuntu yari ngo bari mu nama zitemewe n'amategeko. Kandi bari mu manza bibi. None ubu uye ngo baragiye gukora iki kugira ngo abantu biwe bareke kubandandanya babahohotegwa. Ama ikindi nacyo gena yari nk'intererano. Nagomba nkebure nka leta y'u Burundi reke gufata abapolisi b'igihugu bareke kwifata nk'abo umugambwe bareke kuba abo umugambwe. Bada barakwirikirana n'imbonera kuri yo tujya hose mu myerekano na hehe babakingira ariko bihagire n'umundi muntu ugira bo imbirizi yewe ikibazo cyane cyane cyo barakoze.
Urakoze cyane Desire. Bwana Rwasa, mu magambo make cyane dufite abantu benshi kuri telefone, subiza ibyo bibazo bya Jerome na Desire.
Ibibazo bya Jerome na Desire ndabyijura gutya. Ubwa mbere na mbere reka mpumurize abo avuze ko babafise ubwoba nibumve yuko jiwe Rwasa siningiye muri politike kubera amaronko, ningiye muri politike kubera ndazwe ishinga n'imeza y'abarundi n'abarundikazi. Uwo mutware rero nayikorere neza umurundi ntabwo bazogira bw'amatora, kuko niba yamukoreye neza azomwishura. Nareke guhihitana umurundi n'umurundikazi amucisha kugita amucisha kwibuye, namukingire twoye kumva ngo ikana kabatoye ibiziga ngo harabazimiye ngo harabagize gute, twoye kumva abantu bapfungwa batazi ibyo bazira, twoye kumva ngo abarundi barapfungwa ntihagire imanza ziba, twumva ubutungane bwigenga bucize ibereye budatamikwa ijambo, icyo gihe ubwo bwoba buzuvaho. Hanyuma ikindi naco no mubwira nuko ubundi cyo kimwe n'ibindi bihugu byinshi byarabaye mu ntwaro z'agasumiranyo abakoloni n'iki. Abakoloni burya ntibashaka yuko abantu bikukira. muga abantu baravuga bati turakeneye kwikukira, turakeneye uko ibintu bihinduka, turakeneye uko turya tukaryama tukumva yuko dufise ubwisanzure mu gihugu cacu. Rero mu kirundi bavuze ngo yitarica ndiruha, turi mu rugamba rwa politiki, iterabwoba nk'iryo ko ryo bari hari rirahari, mugabo nitwifuza ko ryo bandanye, ariko nimba ariyo nzira bo abatware barahisemo nta kundi tugize guhangana naryo, kuko n'ubundi ubuze ngo uramanitse amaboko urabarekeye ko boca bakora iki ejo hijya yejo. Uko dufise uburenganzira, ubwo burenganzira bwacu rero ni ngombwa tubuharanire, uburenganzira bw'abarundi ni ngombwa tubuharanire, ibyo rero nta kiciro bifise. Kuri Desire ati niwe tugiye gukora iki, icyo tugiye gukora nta kindi tubananya dusemerera, tugerageza kwibutsa abo batware bibuke ibyo babwirirwa gukorera abarundi babikoze. Nicyo kibe n'ibyo nanibaje kubwira Jerome, ubwo bwoba ivyo jo bibatuma kugira inyifato nkamwe niyo y'ukubona igihugu menga bashaka kucitiranya n'umugambwe wabo yohera, aho niho hari ngorane. Rero nibike buke nibikubita gashi bumva yuko umutware ntaba akiri umunyamugambwe, umutware abahejuru ya bose, abahejuru yabamukunda n'abatamukunda, agakurikiza amategeko ku neza ya bose kugira ngo abafashe bose gutera imbere. Nako kama notera ubutegetsi bakumvise nta nkeka yuko ibi by'uruhagarara by'agasumiranyo yuko byoheza bigahera.
Urakoze bwana Agatorwa. Dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Bonaventure mwiriwe neza, uri hehe?
Ujumbo
ikibazo cyane
yana ngamvuge nk'iki ati kubera kubura buza bamwe n'abandi mu banye politiki sanga tavuga rumwe n'ubutegetsi, ni nukudatahura demokrasi cyarico. Ubundi demokrasi kwa ariko umwe wese yabwiza kwigenga mu budasabwiwe, ariko turimo turarajya Burundi tukabona mwatera batotezo abandi, turabona yuko demokrasi atayo cyarashinga imizi mu mitima y'abanyapolitike cyane cyane b'Abarundi. Hanyuma icyo nashambaza umutumire, turabona yuko tuwavye kahise muri 2010 abayoboke be benshi barishwe abandi barangazwa, ndetse nawe nyine yaranahunze agaruka inyuma y'amatora yamaze guhera biko byagabanuka, nawe nyine yagarutse kubera igitsure one yari yateye leta y'u Burundi. Unaho kuva inyuma ya 2015 abayoboke biwe ndetse no mu yindi migambwe baratotejwe, nawe kuva agiriye mu butegetsi nawe ntibamugeze umutwe, kuko nawe nyine avuga yuko abangamiwe umutekano wiwe udakwiye neza. None kubwiwe abona yuko Abarundi hakwiye kuba bakwiye guhagarara gute abayoboke biwe kugira ngo bareke kuguma bahungabanya, kuko ntawo tega umutwe ngo kubisa nta kundi ngo utuzo ngo bizoba mu nyuma ngo tuzohindura ibintu mu nyuma, hanyuma azoga guhindura ibintu usanga umuntu yamaze kuba ikimuga. None Abarundi ariko batotezwa abayoboke biwe batotezwa bakora iki kugira ngo nabo barabe ingene bashobora kuba mu gihugu ata kuguma bikanga yuko bagira bafatwe n'igipolisi ata mu kigendera mugenzi we, kuko nivyo tubona biri ngaha mu Burundi.
Urakoze Bonaventure bwana rwasa.
Ikibazo cya Bonaventure kirumvikana, ariko rero abantu barakwiye kumenya igihe tugezemo icyo ari cyo. Mu bisanzwe ingorane ntiziva ku bariko baratotezwa, ingorane ziri kubatoteza. Aba batoteza rero ni ikintu cyo kubereka yuko mu by'ukuri iyo ngendo bafashe ko atariyo, bagatahura yuko ubwo iyo batoteza abantu iyo bitera ingorane. Abarundi muri kamere kacu Abarundi barubaha abatware, Abarundi barakunda umuntu abaha amategeko, umuntu abarongora. Ikibazo rero ni kuki abatware batinya abo batwara bakama bibaza yuko ari abansi? Nta muntu n'umwe ashobora kuba umwansi w'igihugu ciwe, umuntu arashobora kutiyumvamwo uwundi. umuntu ashaka kutiyumvamo intwaro ivyo ni ibintu bisanzwe cyane mugabo nta muntu aba umwansi w'igihugu ciwe uyu munsi rero gufata rero abantu bakabagiriza ngo banka ngo nabasi b'umutekano w'igihugu ngo nabazi no niya umuntu yase agahotoro niya umuntu yase agatotezo niya baye umuntu yase ibiturire akanka abanyonye bitunga igihugu uvyita gute ko ari umwasi w'igihugu ahubwo uwakora ibyo byo gutoteza byo kunyereza itunga ry'igihugu uyo niwe ahubwo abayanka abarundi bene wabo kuko abagunze ico bose bagomba kwikora ko cyangwa kubateza imbere tugerageze rero twumvishanishe yuko ubwa mbere na mbere ibyo by'ubwoba ngo nakatinye naka kubira icyanye kubira kiriya kwatamvo nimwe ihari kuko Burundi n'ubwacu twese amakori amatagisi tuyatanga twese reka rero iryo tunga rusangi ligire ingaruka nziza kuri twese nyagira umuntu arikoresha kugira ngatume umupolisi kuja guhandamiza naka cyane ngo mutume dokumenta zo cyane ngo mutume iki aho tuvyumvise kumwe abantu bazokwiha amahoro mu mitima kandi ibintu bizoheza bigende neza rero ngo tugiye guhagarara gute ni twese abarundi tugiye guhagarara tukumvisha intwaro yuko dufise uburenganzira mu gihugu cacu kwicyo tuyisaba ari ukutwubahiriza mu burenganzira bwacu natwe tukayubahiriza mu burenganzira bwayo nuko ifise iryo banga ryo guturongora mu kiringo iba yashyizweho
urakoze cyane
bwa ni cyo kintu gikenewe izindi nzira zose ni nzira zidashika
urakoze bwana rwasa reka dufata abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Gilbert mwiriwe neza
yewe cyane
uri hehe
jendi Canada
ikibazo cyawe
mbanje kuramutsa wo mutware agatokwasa
nabaramukije
gusa najya ngo ndamubaze anabari mu matora y'2015 baravuze ngo ntibikwiye ko ngo baje mu matora ngo hari ibintu bitariko biragenda neza ariko mu mato tuzatwumva yinjiye muri guverinema najya ngo mbaze nti none niyihe mvo yatumye yumva yuko yoja muri guverinema kandi yavuga yuko matora ari ibintu bitariko biragenda neza avuga yuko atojamo ego
urakoze Gilbert mu gihugu cya Canada reka dufate na niyo nzima mwiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cya
ego murakoze kuduha umurongo ku cyo cya Amerika ama turashimye cyane ukuntu mwagerageje gutumira uyu mutumire agatoni rwasha ikibazo cya mbere nagomba mpere ko hari ikibazo cyagiye gitera ingorane kijyanye n'ikiringo cya gatatu cyo kwitoza kwa Perezida Nkurunziza kandi igihe cyaje icyo kibazo nawe nyine ari mu bantu baciyamirije ariko rero akabazo nagomba mbaze none kugeza ino saha yoba akigwanya kiriya kiringo cya gatatu cyane aracaciyamiriza ikindi kibazo gifatiye aho akabazo nagomba ndamubaze ko reka arimwo nyine nawe nyine asanzwe yaratanze abashikiranganji batanu iramaze gutangaza yuko hazoba ikiringo kigira nka kane iramaze kuvuga cyane biciye mu kiganiro sende DFD igendiragirisha hirya no hino eske ko imaze kuvugwa yuko bazokwitoza ikiringo cya kane uyu munyacubahiro Nkurunziza azobifatamwo gute canke kugeza ino saha pozisiyo yiwe imeze gute ku bijanye n'icyo kibazo cy'ikiringo cya kane cya Nkurunziza
urakoze niyo nzima bwana rwasa ibyo bibazo byabo bakunzi ba radio ijwi rya Amerika muri Canada no mu Rwanda
yego Gilbert ikibazo yabajije najya ndamubwire ko mu buzima igihe cyose umwana w'umuntu aba afite imbere yiwe guhitamo hagati y'ikintu n'ikindi ibyo mu 2015 nibyo ko twanenze ingene amategeko amatora yateguwe niwashaka n'ingene yagenze ariko CNDD-FDD bamaze kushira mu ngiro ibyo bo bari bapanze bigakunda aha ndamwibutse Nations Unies n'ayandi makungu baravuze bati nta kundi ibyabaye byabaye ehereyo mwabarundi mwe
nimwicarane muvugane ingene ibikurikira byobandanya atavyononekaye. Bamwe baragiye bati twebwe dufise imigambwe, abandi bafise ibiki, turemewe n'amategeko. Mugabo twebwe mumenye ko kuva muri 2010 kuva mu 2010 uburenganzira bwacu bwa politike twarabunyazwe. Nta hantu twa dufise natwe tuvugira, nta sakanizo twa dufite ngo turavugiramwo. Ndetse muribuka yuko tunagerageje kuvuga tutireka ingufu z'abatavuga rumwe na leta tuzishyire hamwe turabigende dukora ku buryo duhindura ibintu. Murazi yuko bamwe bitwaje ngo bongo ni imigambwe, ngo twe nta mugambwe dufise, nta jambo dufise. Ni ukuvuga rero twebwe tugomba kuja inyuma yabo ku byo bashaka, mu gihe atabanwanyi bari bafise mu bwato twa tubafise. Ivyo tubishyire ku ruhande. Ivyo byose rero umuntu abiravye, twe twaravuganye n'abandi, abantu baravuga bati ntibigiye kuba nko muri 2010 nitwishikana muri CNDD-FDD ntituhunga, noye tugira gute? Basavuga tuti reka tuje mu nzego kugira n'imiburiburi turonke natwe aho dushobora kuvugira, aho dushobora gusenurira ibyumviro byacu. Turavuga tuti reka tuje mu nzego kugira ngo agatikizo twatikijwe mu 2010 ntigasubire. Ngibyo kumbure muri make ibyatumye, bimwe mu byatumye tuvuga tuti reka tuje mu nzego. Twahisemo bivanye n'akahise, duhitamo bivanye n'ibyari bihari muri uwo mwanya muri icyo gihe.
Ariko umuntu yakwibaza ko kahise mwari mu kazi, kuki mwahamagariye abanywanyi banyu kutitabira amatora?
Oya, no gutahura ikintu kimwe. Amatora twe twaravuga tuti amatora yego, mugabo harimwo ibintu duhaze nibakosore ukuna kuriya. Mugabo urumva nini bugita n'uyifashe ikindi leta yari ifise seni yari ifise byose yaravuga iti genda bikora ibisigaye muri imenya, none yoyo ishoboye kubandanya ibyayo ibigakunda, wewe mutanganye gikenye none woca ugira gute? Bo ibyo bitiwe reka tuje kwa Niyonzima. Niyonzima ati ikiringo cha gatatu cha Perezida Nkurunziza, icyo kiringo cyarabaye umugabo nagenda ababwire ko wiheje ibwirizwa shingiro ijya ngingo y'302 uko yari iri bijya ngorane zari kuba naho hari kuba hari abandi. Ubu rero gisigaye mbega none iyo manda tuyikoze iki? Nicyo gikuru, kuko nimba barakoze ibyo bakoze bigakunda, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza itariki 20 z'ukwezi k'8 yarahiye imbere y'inamashinga y'amateka na nkengo z'amateka yuko ari manda yo ya kabiri ko atazosubira kwitoza. Iryo ni jambo ryavuzwe n'umugabo, kandi mu kirundi kizira kwihindukiza mu ijambo. Ibyo ndabigarukize ngaho. Bati rero leta yaratangaje yuko hagiye kuba ikiringo cya 4 cya Perezida Nkurunziza. Icyo jewe ntabyo nokwemeza yuko iryo tangazo ryo baryarabaye. Mugabo yavuze ati CNDD-FDD. CNDD-FDD yo bivuga yo bisubira, jewe sindi mu CNDD-FDD. Ibyo ni byayo. Icyo jewe nemera nuko ibwirizwa shingiro gushika no munota yemera ibiringo bibiri. Nimba kubera uburiganya bwabaye mu kwandika iryo bwirizwa shingiro byaratumye mu 2015 Perezida Nkurunziza avuga ati jewe iki ni kiringo cya kabiri ngira mparanire, abandi bose tuvuga tuti ni cya gatatu, abandi murabesha. Mugabo mu nyuma akemera yuko ari kiringo cya kabiri. Okay, uyararaye ko atazogaruka icyo kiringo cya kane n'ushoza kandi gute? Reka ahubwo turondere yuko abarundi by'ukuri bumvikana ingene atangorane nk'izi zosubira kugaruka. Iby'ibiringo bidahera tubivemwo, umuntu atwaye atware neza, atwarire bose, kugira ngo hageze yuko atwarura umutima uri mu nda ntave yikanga ngo bizabemera gucya bizabemera gute. Icyo nicyo gikuru, nicyo gikwiriye, niyo ngendo ibereye demokrasi niyubahirizwe, CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nibemere ko hariho nibindi byiyumviro kiretse ibyo muri uwo mugambwe nibemere yuko abarundi bose tungana imbere y'amategeko hanyuma duhiganwe nibatsinda ntibazoce batsindaho nabo nibarushwa baze bemere ko barushijwe bemere bakendere ku mategeko hanyuma twubaka Burundi kuko nta mpamvu ihari yuko twokwama iminsi yose amatora abyara uruhagarara
bwana
nico tuma duza twoja mu bintu byo guspekira ngo duhindure ibwirizwa shingiro ngo tugire gute kugira ngo ivyo twohindura uyu munsi bizovyare urundi ruhagarara ejo hijya yejo
bwana
jewe ubwanje ndumva ko nawe nuhanura kuyigira uwo nuhanura numuhanura nyabuna kumva yuko Burundi bwarabayeho buriho buzobaho uko twavuse dusanga hariho intwaro ni nkuko ninyuma yo kubaho kwacu hazoba intwaro hanyuma rero umuntu wese yumve yuko singombwa ngo twese tuzoba batware mugabo kandi nuwo wabaye umutware yumve ko atosha zibira abandi kurondera yuko nabo boba bogira amahirwe y'ubutwara mu gihe abarundi bobizera
waruvuze warukomoje kubijyanye no guhindura ibwiriza shingiro aho ngaho mu nama nshinga mateka mu maziminsi mwiga kuri icyo kibazo wowe uhagaze he kubijyanye no gukuraho Burundi manda z'umukuru w'igihugu
oya mu byukuri icyo kibazo mu nama nshinga mateka ntakirazaho n'umunsi numwe ntakirazaho ariko kandi nubwo cyoza jewe numva yuko gushiraho ibiringo nacho byo kwicana buhoro buhoro mugabo kubikuraho mbona byozana ingorane kuko abantu nimba bagize ingorane bavuga ati cyo nikiringo cy'umurengera kigira gatatu uvuze nako atabiringo naho umva byoca bivyara iki jewe nduhanura abo babiyumvira guhindura icyo gitigiri kibiringo nduhanura bobireka kuneza y'abarundi n'u Burundi kuko Burundi buzomara imyaka ibihumbi mugabo nta muntu n'umwe muri twebwe azomara imyaka ijana niba yagize n'amahirwe yo kwishikana kuki none mu kubaho kwacu twoza guteza ingorane abazokwaruka inyuma yacu kandi ari ibintu twoshobora kwirinda hanyuma igihugu kigatekana igihugu natwe tukinjira mu bihugu bindi biri ko biratera imbere aho kwama ahubwo dusubira inyuma tuguma dukoroka ubukene bwiyongera abantu basamira isazi ku munwa kandi Burundi cyari igihugu gishobora kwimbuka Burundi bwashobora nabwo kubyaza umusaruro ukwiriye mu by'Imana yari yarabuhezagije
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL akaba n'icyegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka kuri telefoni dufite Eugene mwiriwe neza
cyane
uri hehe
ndi mu zina cya Bujumbura
ikibazo cyawe
Ego ndaramukije mutumire.
Mwiriwe.
Ego hambavu yaho sinibagira abarundi bene wacu na cyane cyane abari mu buhungiro bari ko baricwa n'inzara n'inzara aho gutahuka mu bicacu cyatwibarutse amatuko bagira igihugu cyacu hamwe bishinga amajambanye politike tena wanza kwake buragutahuka kugira ngo dukomeze kubaka igicacu cy'u Burundi uko amahoro n'umutekano aravyagenge nka mu gicacu cy'u Burundi
n'abandi badara yibona ikibazo cyawe
hanyuma ikibazo cyanje nagomanda mubaje wavuze na cyane cyane kuvuga kubijanye n'abanywanyi bawe uvuga ko bahohoterwa mbega wewe ico ushigikira nuko mu gihe iyo habaye amakosa ayatanye ariya akogwa abadwa kugatwe kumugambwe cyane abadwa kugatwe kumuntu umwe ubwiwe mu makosa yakoze mbega birabujije guhana umuntu yakoze ikosa mu gihe babona ko ari cyongabanye mahoro n'umutekano ikigira gatatu ni gute nicyo se je namanumva ngo arwatotezwa abo mu mugambwe abo mu isami giwawe kwanza si n'umugambwe ni gute numva ngo arwahotegwa abanywanye biwe gusa kandi tuzi ko hari migambwe myinshi mbega abandi n'amakosa bakora Mwakwe kibaza na afuwa warundi ni kuwe riki nyimba kwa anuwa kwa kusa kwa rakura ni kukiba ya kura chane kuwe rakura aji yuko ushura guchamuwa vugira kwa murimu una mashinga mateka ahogo nyabu na marivoku ya kuba hanura mukababwira mukabe uko batiza kugenda bakabaho bubahiriza amategeko y'igihugu bakuba ni naho na cyane cyane bakororeza inzego z'igipolisi kuko muna nako zikora neza nawe zohotera inzego z'iperereza nawe zohotera inzego za gisirikare nawe zohotera zose zikorera bose
urakoze Eugene urakoze cyane kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo byawe mukanya bwana Rwasa aragira icyo abivugaho reka dufate na Olivier mwiriwe neza
nyakubahwa mutumire
ikibazo cya
mwiriwe ndaramukije ni mutumire agashogwasa
narakumva
mwiriwe mwiriwe ama nashaka kubabaza mwiheje ifatwa ry'abanama narimo mu mugambi FNL mu rongozi biba hirya no hino mu gihugu hagati mu gihugu mubona kuganya ko yo bara amategeko aba hejuru kugira bahagarikwe hirya no hino woba ari umugambi w'uburere bumwe bumwe hama kwihagarikwa ry'iwanyu na mwebwe iyo bishyitse mukajya ahatandukanye hagati mu gihugu ku bijyanye n'ingendo z'akazi birashikaho twumva ku maradiyo atandukanye yuko mwahagaritswe ku ngendo z'iwanyu mugabo sindi yuko ari amategeko aba yahonyanzwe mu gihe naho aba yahonyanzwe ko muri umushingamateka murekera amahehe ko baba bahonyanzwe ako gateka abanyagihugu babateye kugira ngo baserukire mu gihe baba bituza yuko mwogeranira umubonano babature ibibazo bitandukanye ntibishoboke hakaba izindi nzego zibahagarika mwatembeye ibyo biba bisigurike hama no hagati mu mahanga iyo bishyitse mukajyayo abarundi bakifuza yuko mubonana naho nyine bisoroha ibyo byose byoba biza kuki hama ndagaruka ku kintu cy'abanywanyi bafunzwe baba FNL kuva andemire bis gushyika uno mwanya na kikamo mwateye ubutegetsi ko muri kumwe nabwo uyu munsi kandi muregereye bujya gutuma ijambo biragoye ariko kubyivugana n'uwo wubwirijwe utuma utumiciye ku wundi biroroshe uno munsi na kikamo mutera abo muri kumwe mu butegetsi kugira abo banywanyi batezurirwe bapfungurwe kuko twarumvise nk'akarorero abo muri MSD ko bafunguwe niyo ntambamyi yabaye aba FNL bafunze uno munsi imiryango yabo yibaza ingorane yoba ihari ituma mudashyira hamwe kandi muri kumwe mu butegetsi kugira mutware ibintu neza nk'uko babyifuza amahoro bayabyazemo ugutera imbere muri byose na hose
urakoze
rero muba murakora kugira muhumurize abarundi bose ndetse n'abandi bose babakurikiranira hafi hama ndangije ndabasaba yuko mwokwita ku banywanyi banyu hafi cyane haba mu bibagoye haba mu byo baba bifuza kubashyikiriza nimba bimeze ko babandanya gutotezwa mwige iyindi strategi ku buryo mubandanya kumenya ibyiyumviro by'umuntu wese hirya no hino mu gihe mutobashyikira bidakunda ko mubashyikira sinumva neza ko mubyo ba muri ko murabaserukira nk'uko bivugwa
Olivier
ndi la publique bakabyumva yuko namwebwe mutorohewe n'uburenganzira bwanyu rugaheza ubugakurikira
urakoze cyane Olivier kuri ibyo bibazo n'ibitekerezo byawe bwana agatorwa sa mu magambo make cyane subiza abo bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hanyuma mukanya mbere yuko dusoza tugire n'icyo tuvuga kubijyanye n'ibiganiro by'amahoro bibera Arusha
mere kuri Eugene namwumvije numvise imvugo yiwe n'abantu bamwe bamwe ntarinze kuvuga ngaha iwabo babona ko abandi ari abanyamakosa bobo naberanda nta makosa bakora mugabo yuri kurahohotera umuntu sinibaza yuko uba uri kurakora ibitumbere gusumba iby'abandi hanyuma ngira ngo kukamu yateye abantu ngo nibahunguke ibyo ni uburenganzira bwiwe mugabo umuntu yarahunze
kuvugira kuri radio gusa ntibihagije nuko ningendo n'inyifato nabyo bihinduka bakabona yuko abantu bisanzuye koko mu gihe bari kubarahohotera abantu bagafata abantu bari kwisororera mu kabari ngo bari mu makosa nkuya kemanga ngo na makosa bakoze nta ba FNL baraja guhungabanya umutekano nta ba polisi baratera ntaki uyu muza akanyumvisha yuko makosa bari ko barakora abantu bagiye kugarukira kuwabuzuwiwe ngo abantu namakosa bakoze uyu ejena akemeza yuko babafashwe jewe numvise mu gitondo mu radio bavuga ngo bafatwa ku matohoza amatohoza kubiki ko bateze ko babitomore rero jemi baza yuko imvugo mwene izo nivyo barakunda umugambwe wabo barakunda intwaro y'umugambwe wabo ni byiza mugabo nibamenye yuko nta mwana n'ikinono turabarundi twese ibu yimvuri guye igwa ku bwacu twese izuba ritaze ritara ku bwacu twese nta karusho kariho nimba rero ari uko bimeze reka n'ibyo gihugu tubifate cyo kimwe nihabe kugira nkunzi n'undi bita ngo numwasi hari abavuga ngo nakano kumukorera ko nakano kumukorera ko mugabe iyo mvugo ivugo mwene izo zirashaje nico nosa baba ejene nabavuga n'abiyumvira nkawe bahinduke Olivier ati bega none amategeko yo bava heju ntabyo nubumenya mu Burundi hari inyifato n'igendo bikunze kuvugwa ngo byabuye heju ngo byabuye hejuru abantu barafashwe za gitega abamagistra barabona ko dosiye zigaragara mugabo ngo byavuye hejuru ngo ntibashaka kubarekura ejo bundi abantu barafashwe ingozi barakuturagerageza gukurikirana sina no hafi naragaje no kutelefona abantu bamwe sinashoboye kubaronka mugabo numva ngo ntiyagire ngo umuntu ngo abyinjiramo ngo harabo hejuru ngo babifise mu minwe imvugo nkamwe niyo iramenyerewe kumbure kugira ngo baheze y'abantu aho hejuru niho dusigaje kumenya ni hehe ni hejuru ugeranije nande ugeranije n'iki ibyo nabyo nomenya mugabo ikigaragara nuko uko bikogwa biboneka yuko umenga n'urutonde runaka ruba ruri ko rurakurikizwa hanyuma ati none jewe agateka kiwanje gahunyanzwe ni turande ehe nuko raba none nko karorero nimba ndi nk'ahantu mu karere kanaka buramatari akabamba niki niki jiwe kamwe sinoca ngenda ngira ngo ntera na majambo na buramatari cyane na mustanderi cyane ngo nimba agombye ko atera kaduruvayo ngo jiwe nze guhagara ngo abantu have bakubitana hage nuwo bayona komereka ibyo je mvuga nti iyibize nabi uyimifu kandi nyene umutwe muto awurinda uruguma iyo umuntu umutegetse nkuwo agira mwene ibyo nuko abafise abamuha imigi icyo je nosaba gusa nuko aba batware bacu kugwego ugwa rugo gwose botahura yuko iki gihugu dufise inyungu mu gihe twese twiyumva namwo mu gihe twese twumva yuko uwo ari we wese icyo ari karakora ari ku neza y'igihugu umuntu ntabone umugambwe w'inyungu wurutishe igihugu ntabone ishyirahamwe giwe cyangwa ubwoko bwiwe cyangwa ikindi kintu gito cyane ngo akirutishe inyungu z'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abarundi n'abarundi kazi
bwana rwasa
izo kwamaho bwa twebwe turabarengana mu kanya gatoyi turavaho hazoza abandi ikiza rero nuko twosiga izina ryiza aho kuzosiga imisibo mu barundi n'abarundi kazi
bwana rwasa hari profeseri libera ntibashira kandi uri mu bubirigi utwandikiye avuga ngo wowe nk'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishingamateka ngo kubera iki hataba amatohoza y'ubwicanyi buba mu gihugu kandi inama ishingamateka ifite ubushobozi bwo gushyiraho komisiyo yo gukora ayo matohoza
icyo kibazo ndakitahura ariko sijewe ndagitene notegeka yuko icyo kiba ayo matohoza aba mugabo abantu babisabye abashinga amateka bakabisaba cyangwa abandi bakabisaba ni bisanzwe yuko byo jewe basabye yuko kiba icyo je sino gihari cyangwa nimba ndogisaba nkaronka bashigikira yuko icyo kintu cyokogwa nta kibi kirimo kibaye ko byotanga umuco kumbure aho bamwe bavuga bati amaraporo siyo abandi nabo ati murabesha abandi muregira gute umuco ukagaragara ukaboneka byo babiza cyane kumbure ndashobora kubwira abasanzwe bafite ikibazo cy'umutekano mu nama nshinga mateka bakiyumvira kuri iki cyifuzo cha Professor Libera kuko ariho komisiyo isanzwe igejwe iby'umutekano no kwibona abanzi kabwa yuko ari abarundi bipfuza yuko amatoza nkayaba hanyuma ababijejwe bakabikurikirana ingenda byoshwa mu ngiro
mu gusoza dufite abantu benshi kuri telefone bifuzaga kukubaza ariko kubera umwanya mutoya baraza kutubabarira ntago tuza kubaha ijambo bose tuzashaka undi mwanya kugira ngo tugutumire usubize ibindi bibazo abanywanyi bacu baba bafite ariko mu bijyanye n'ibiganiro by'amahoro byatumiwe mu gihugu cya Arusha kugeza ubu ngubu mu muziko nta ntambwe igaragara iraterwa umuhuza ejo bundi yavuze ko yifuza ko abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba bahura kugira ngo abagaragarize zimwe mu nzitizi zituma ibyo biganiro bidatera imbere kuri wowe ubona hakwiye gukorwa iki mu magambo make cyane tujye gusoza
nibyo ibiganiro birabera hakati mu gihugu no hanze ibiganiro byo hakati mu gihugu birafite uko bitunganijwe byatunganijwe na leta y'u Burundi ibyo hanze byatunganijwe na karere ka Afrika y'Ubuseruko abo bakuru b'ibihugu rero ko mukapa yosaba yuko babonana kugira ngo ababwire uko abibona ababwire ibyo abona ko byo bari intambamyi cyanke ibyo tuma byogenda neza gusumba nibyumvikana kuko ibyo ariyo byose bifuje yuko ibyo biganiro biba kuko barabona yuko hari ibibazo mu Burundi kandi n'uyu munsi tugavuga ngo ibibazo ngo byaraheze kuko abantu bakiriho ibibazo bizokwama bihari rero je uko ndabibona ahubwo niba kwakwanye badufashe kuko byoba byiza nimba twiyumvira gutsimbataza demokrasi nuko agwirizwa kuzoba amatora amatora nayo nuko agwirizwa gutegurwa none yotegurwa gute abantu tutari muri kondisiyo zimwe twese tutamerewe cyo kimwe mu kujya tuyitegurira n'umuntu ari mu buhungiro ku karorero yo kwitegurira gute amatora uri mu gihugu nawe yo kwitegurira gute amatora mu gihe nk'uko twabibonye bamwe bigo barahihitanwa bakadenderezwa bakagirizwa ibyo batakozwe kugira ngo gusa bababurabuze ntibashobore gukora imirimo yabo ya politiki kwa uburenganzira wari wese afite rero ibyo bibazo rero bibaye biganiriwe ko bigatora inyishu hakagira icyo abarundi bapfunditse bati ehe imbere yacu amatora twifuza azogende gucya tuyitegurire uku intambwe ya mbere ibiyi ya kabiri ibiyi amatora abaye inyuma yaho bigende kubigende kuriya cyane nibaza ko cyo bari cyiyumviro cyiza navuga rero ni abo bakuru b'ibihugu nuko bashatse gufasha abarundi gutora umuti w'injyane zacu n'ubundi nibanyarutse ahubwo kuko iminsi iri kwirukanka birangire abantu bahunguke twese twitegurire amatora azokurikira twese turi hagati mu gihugu dufise amahirwe amwe dufise uburyo bumwe bwo gushobora guhiganwa hanyuma abarundi abari bazoshiraho abatware bishakiye bonyine
agatorwa sa umuyobozi w'ishyaka FNL ukaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka nagira ngo ngushimire cyane kano kanya waduhaye kugira ngo tuganire unasubize bimwe mu bibazo abanywanyi bawe bari bamaranye iminsi mwakoze cyane
mwakoze namwe kuri aka kanya mu ntije mikro yanyu n'ikindi gihe nimwantera kama nzabita
urakoze cyane agatorwa sa nshimire namwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire engineer Chani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.